Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ligiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu dutiza amatwi. Uyu munsi ni ku gatanu itariki 22 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2019. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Hari kandi abimwe amahirwe yo kuburanishwa ubujurire bw'imanza zabo ndetse n'abakatiwe n'inkiko gacaca ku rwego rw'urukiko gacaca rutarirwa. Hari n'abatorejwe cyamunari imisoro yabo itimukanwa mu gihe nta rubanza rwabayeho.
Iyo ni umwe mu bantu bafunzwe bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko atakambira inzego z'ubutungane ngo zimushitse ku butungane. Inkuru kimwe n'inkuru ivuga ku Rwanda wasabye abanyarwanda begereye urubi Rwanda ruhana n'u Burundi kwirinda kugendera mu Burundi. Hamwe n'inkuru yerekeye amashyirahamwe igenga ashika 14 yandikiye umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika amusaba gufata mu minwe ikibazo cy'ibiganiro hagati y'Abarundi. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Igirimana. Mwaramutse neza Aloise, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Fredi, turahera mu gihugu kibanyi. Leta z'ubumwe za Amerika ejo kwa gatatu zarafatiye ibihano abategetsi batatu bo muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo, nabo ni Corneille Beulo Nanga, umukuru wa komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe amatora Seni, icegera ciwe Norbert Basengezi Katintima, hamwe n'umuhanuzi Marcelin Mukolo Basengizi, nibo bafatiwe ivyo bihano. Bose uko ari batatu bagirizwa ubusuma bw'amafaranga yaragenewe amatora mu kwezi kw'12 2016, byatumye aca yunguruzwa mu kwezi kw'12 2018. Bagirizwa kandi kongereza ibiciro by'imashini zakoreshejwe mu matora gushika ku miliyoni ijana z'amadolari y'Abanyamerika, bongera bakoresha ayarenga ko inyungu zabo gutanga ibiturire, hamwe no kongera kuyakoresha mu myamamazo ku ruhande rw'umukandida yatanzwe na Perezida Joseph Kabila muri ico gihe. Bose kwari batatu nta uragira ico avuze kuri ivyo byagirijwe bya Leta z'Ubumwe za Amerika. Muri Kongo kandi ikigega mpuzamakungu cishiramwe mpuzamakungu ni cita kubana UNICEF gisaba Leta nshasha ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo gutanga imfashanyo ku banyagihugu baba mu ntara zasinzikajwe n'intambara, aho miliyoni 13 z'abantu bacumukura kugira baronke ico bafungura, uburaro hamwe n'inyigisho. Umuyobozi mpuzabikorwa wa UNICEF Henrietta Fore hamwe n'umwunganirizi w'umunyamabanga ajejwe imfashanyo muri ONU Mark Lowcock yatahutse avuye muri Congo muri indwi, asaba amafaranga yo gufasha imiliyoni 4 z'abana hamwe n'abanyagihugu bamugaye. Intumwa za ONU muri Congo zarabonanye kandi na Felix Tshisekedi, kandi ngo baraganira ibiganiro vyubaka ku bijanye no gutanga imfashanyo ku banyagihugu. Izo ntumwa kandi zarabonanye n'umushirangaji w'amagara y'abantu Oli Ilunga, bavuga ku kiza cha Ebola cateye ibisagara vya Beni na Butembo. Onivuga kandi ko abana barenga 1000 batandukanijwe n'abavyeyi babo canke babaye imfuvye ku bw'ico kiza cha Ebola. Mushiranganje w'intwaro mu gihugu hagati muri Venezuela yagiriza umbushinzwe ibikorwa mu biro vya Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi kuba ari mu kagwi k'iterabwoba kariko karategura ibitero ku banyepolitike. Iperereza rya Venezuela ryahagaritse Roberto Marrero bamusanze mu nzi we mu gitondo cejo kuwa gatatu. Mushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati Nestor Reveror avuga ko inkoho nyinshi zatowe muri iyo nzu, ariko umushingamateka atavuga rumwe na Leta Sergio Vergara avuga nawe ko inzu yiwe yasatswe, yagiriza abo bakozi biperereza kuba aribo bashizeyo ivyo birwanisho. Mushikiranganje wa Leta z'Ubumwe za Amerika jeje imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo asaba ko Marrero arekurwa bidatevye kandi abari nyuma yavyo bakazovyishura. Muhanuzi mu gihugu mu by'umutekano wa Amerika nawe John Bolton Kuruga guwe gwa Twitter yandi savuga ko Maduro yakoze irindi kosha rikomeye ritazo kwijanuko ritishuwe. Ishiramwe mpuza makungu ni rishikiriza ko ibitigiri vyabahitanywe n'imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi mu manuko bwa Afrika bitangwa na mareta ari 437 muri Mozambique, Zimbabwe na Malawi. Bavuga ko hari abataramenyekana iyo bazimiriye kandi ko ivyo biharuro bishobora kwiyongera. Ishiramwe mpuza makungu rijejwe kugarukira kumbabare Croix Rouge rivuga ko ryarungitse imirwi ibiri mu gisagara ca Beira muri Mozambique gufasha ibihumbi by'abanyagihugu mu ndwi iheze bakozwe ko nico gihuhusi ciswe Idai. Kajugujugu ziriko zirakorora ifungurwa mu kirere mu mihana yasambutse kandi ikurwa kwikarata y'isi. Inyuma yaho ico gihuhusi giciye mu gisagara ca Beira mu nyuma gitandukira ibihugu bibanyi arivyo Zimbabwe hamwe na Malawi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarafatiye ibihano amashirahamwe abiri y'Ubushinwa yunguruza ibidandazwa mu mazi ejo ku munsi wa kane yagirizwa guca kubiri n'ibihano byafatiwe Korea ya Ruguru. Ivyo bihano byafatiwe kompanyi zo mu Bushinwa zagirizwa gukura ivyuma hamwe n'ibizuku muri Korea ya Ruguru babitwara mu gihugu cy'Ubushinwa. Amatungo yayo makompanyi ari muri Amerika yafashwe kandi abanyamerika babujijwe gukorana urudandazwa nayo. Umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu John Bolton yavuze jo kuwa kane ko amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu mazi akwiye kubikora yubahiriza ibihano amakungu yafatiye Korea ya Ruguru.
Urakoze Aloise ku makuru eje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese kumwe abandanya kumviriza radio hinjwe ya Amerika isamiranye nayo Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Mugihe u Rwanda rwitegura kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi, bamwe mu bakoze Jenoside barashima intambwe bageze ko mu bumwe no kwiyunga, ariko hariho n'abandi bagitakambira inzego z'ubutungane ngo zibafashe kugira ku butungane buno nyene. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa, umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika ari i Kigali mu Rwanda.
Gereza ya Mageragere ifungiwe bafungwa benshi barimo bakabaka 2200 bahamijwe ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bari mu mbyino zibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge. Muri abo bafungwa bahamijwe ibyaha bya Jenoside barimo bitegura gusohoka mu buroko n'abagifite indi myaka ngo barangize ibihano n'abandi bagomba kumara muri gereza ubuzima bwabo bwose. Madame Mwamini Nyirandegeya arimo batazasohoka mu buroko kubera yakatiwe igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Ariko arimo biyakiriye kandi umurongo w'ubumwe n'ubwiyunge ubutegetsi buhagazeho avuga ko atawugiye inyuma. Ubwo ubutegetsi bwajyaga kubasobanurira imikorere y'ubutabera mu cyumweru cyahariwe ubutabera mu Rwanda, Mwamini yabahaye ubutumwa yifuza ko bamugereza kuba ari hanze y'uburoko.
Twasobanukiwe ko twakoze amahano, tukaba njyewe ku giti cyanjye nzi neza ko hari n'abandi dusanga icyo cyifuzo tubatumye ngo mutubwire Abanyarwanda.
Aha muri gereza ya Mageragere hagenda kumvikana umurundo w'ibibazo ku manza zabaye ku byaha bya Jenoside. Ahandi ni birashingira ku bibazo byasizwe n'inkiko gacaca zafunze imiryango mu 2012 abashaka kujurira ibihano zabahamije ntibabyemererwe n'abandi. Pierre Celestin Mudadari ari mu bafungwa 1863 bahamijwe ibyaha bya Jenoside bafungiwe Mageragere mu mujyi wa Kigali. Akuriye imfungwa muri iyi gereza umva bimwe mu bibazo bishingiye ku kutabona ubutabera bunoze yasobanuriye abategetsi bari babasuye muri gereza.
Hari kandi abimwe amahirwe yo kuburanishwa ubujurire bw'imanza zabo ndetse n'abakatiwe n'inkiko gacaca ku rwego rw'urukiko gacaca rutarirwa. Hari n'abaterejwe cyamunari imitungo yabo itimukanwa mu gihe nta rubanza rwabayeho. Icya kane turasaba nyakubahwa minisitiri, turasaba ko mwadukora ubuvugizi kugira ngo senari zifashe kubona ibyemezo by'inkiko gacaca ku bantu bagifunzwe kandi bavuga ko barangije ibihano.
Mugenzi we bwa Nimanwe w'Imana ari mu bakuri yasabira ubutabera bunoze. Uyu ukomoka mu ntara y'Iburengerazuba avuga ko inkiko gacaca zamuhamije ibyaha bya Jenoside zimuhanisha gufunga imyaka 18. ariko ngo urwego rw'imfungwa n'abagororwa rwanditse ko afunga imyaka 30
kandi ikintu no kwitegeko byagendaga ikemura ry'ibibazo byasize mu gacaca mu by'ukuri nasabye gushyikirizwa urukiko kugira ngo rukemure izo mpaka ntabwo babashe kubyemera.
Reka bongere badusuzume, reka dusabe ukere umucyatsinda mbiwe yongereho n'icyawe wongere badusuzume. Nawe turagusuzuma.
Inyota ni yose kukubona ubutabera buboneye. Bwana Johnston Busingye, Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya Leta, yizeje ko ibibazo bamugejejeho bishingiye ku rwego akuru yagiye kubikorera ubuvugizi.
Ibyo rwose nabasezeranya nonaha ngaha ko ubuvugizi nabutangiye imyitozo na komiseri yabo. Banza kubikurikiranira hafi cyane kugira ngo ibishobora kwihuta kuva mu nzira bive mu nzira vuba cyane. Nibyatindaho gato nabyo ntabwo bizahera, ubwo bizaba biri mu nzira zo kuganirwaho kugira ngo birangire.
Imfungwa y'ubutegetsi bw'u Rwanda kuri iyi ngingo ni never again, ntibizasubira ukundi ngenekereje mu Kinyarwanda. Ibihugu u Rwanda rugiye kwinjiramo biba bigoye kubahamijwe uruhare muri Jenoside n'abayikorewe, ariko mu buryo bwo kubahuza umuryango Prison Fellowship ukoranira bya hafi n'ubutegetsi mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge, buvuga ko ari bwo akazi kiyongera cyane ku basohoka mu buroko basubira mu buzima busanzwe, kubera ko igihe kiba giciyeho hari kirekire batabonana n'ababo. Bwana Jean Paul Ntwari akuye umuryango Prison Fellowship.
Kuko urumva imyaka yoshize ari myinshi cyane, ubuzima bwo hanze ntago babuze, hari byinshi byahindutse. Ibyo rero bisaba kugira ngo abo bantu ubashe kubasobanurira no kubereka ahantu bazahingukira ndetse nuko bazitwara. Cyane rero aho bigoreye nuko usanga benshi baza systeme zarahindutse nyinshi cyane, ntamenye aho yahera ashaka icyo akora, rimwe na rimwe agasanga nta n'igishobora afite cyo kugira ngo atangire ubuzima bwe, yagira no mu muryango agasanga wenda habayemo ibibazo, agasambuka aragurishijwe cyangwa se umugore yabyaye abandi bana ku ruhande. So ibyo rero harimo imbogamizi nyinshi cyane. Aho rero turabafasha kugira ngo izo mbogamizi bazasanga hirya no hino bitazabahungabanya bikongera kubasubiza mu cyaha.
Urwego rw'amagereza mu Rwanda ruvuga ko rufunze ibihumbi bibarirwa muri 27 by'abahamijwe ibyaha bya Jenoside, kandi ko 600 muri bo bangana na 22% biyunze nabo bahemukiye. Akabaye umusanzu w'ijwi ry'Amerika i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amashyirahamwe yigenga hamwe n'amahuriro yayo ashika kuri 14 yaruhiye urwandiko utwara komisiyo y'ubumwe bwa Afurika amusaba ko yufata mu minwe ikibazo cy'ibiganiro bihuza Abarundi. Ni inkuru ya Pierre Claver, niyo nkuru umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Amashyirahamwe yigenga n'inani zayo mu rwandiko yarungikiye utwara komisiyo y'ubumwe bwa Afurika yamenyesheje ko atacizera gifitiye akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC mu gutunganya ibiganiro byo gutorera umuti ikibazo cya politike kiri mu Burundi. Vitane Shimirimana atwara Runani Force, rumwe mu yateye umukono kuri urwo rwandiko, avuga ko bibabaje kubona imyaka 4 ihera ibiganiro bitunganywa yamara ntibigire icyo bishika ko
umuryango umwanya umwe warerekanye yuko tumva kumwe ikibazo cy'u Burundi, ubundi mwanya wafashe minenegwe ikibazo cy'u Burundi. None no munsi icyo kibazo kiriko kirafata indi ntumbero, cyandurutsemwo ivyaha bikomeye cyane, ivyaha by'agahomera bunwa
uno munsi biriko bikorwa ko amatohoza na sentare mpuzo makungu kuko uwo mutu utabonetse nta matora ashoboka abarundi bagitekewe n'ubwoba bakirwa na agafuni ko guhamba bakirwa barahiga babo bazimiye bakirwa baragemurira ababo bapfungiye ubusa.
Umuhoza Benjamin Mukapa yabaza atwara igihugu cha Tanzania aherutse gutanga raporo y'ingene ibiganiro yatunganije ari kumwe na Yoweri Museveni atwara Buganda vyagenze. Mukapa yavuze ko akarere katamushigikije yifuje ko yuhagarikiraho akazi kiwe agasubirizwa n'abandi. Aho niho ayo mashami yigenga aharindira agateka kazi na muntu afatira mu guhamagarira ubumwe bwa Afrika gufata ibintu mu minwe
kuko ugize n'abahinga batari bake kuburyo bashobora kuronkamo abantu atari abatanzania atari abaganda cyangwa abandi usanga kenshi bafise inyungu zinyegeje mu biri kubiraba mu Burundi.
Icyo cifuzo aje mashirama gihuriye ko n'imigambo itavuga rumwe na leta iyo yabishikije mu mpera z'ibiganiro biheruka kubera yarusha ubunitasiye Sibomana ari Bujumbura yari yaserukiye ruhande rumwe rw'umugambwe iprona.
Tote ntivyumvikana ko aka karere kemera ku izina ry'amakungu no kuvuga ku izina rya ONU no muryango w'ibihugu bya Afrika ko uzofasha gutorera inyishu ikibazo cy'u Burundi mugabo iyi myaka yose bimaze akaba atanama idasanzwe iratumwa kugira yige gusa ico kibazo cy'u Burundi. Tuti imbere kubitwerekeye twasabye ko ico kibazo cyo va mu minwe y'aka karere kigafatwa mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Union Africaine bagaheza bakaraba urundi rwego rwo kwigirwamo icyo kibazo cyo muroje.
Ayo mashami yagiriza kandi abahuza ko batigeze bahuriza hamwe abegwa n'amatati bose aho leta y'u Burundi yansakatari gake kwicarana nabo. Ayo mashiramwe ati nyabuna abahuza iyo babanyabo ntibari kwemera kugwa muri uwo mutego wo guhengamira ku ruhande rumwe. Igihe leta y'u Burundi iheruka kwitaba ibyo biganiro yari yaserukiwe na Terrasse Ntayiraja icyo gihe yari umwunganizi mu bushikiranganji bw'intore y'agati mu gihugu ku izina rya leta yasanuweretswe ivyo ari mashiramwe yasavye ubu. Ntayiraja yavuze ko atabiganiro vy'amagabura nyama bizoba
kuko bivyo bita negotiation vya biganiro nk'ivyo yarusha vya kera vyarangiye mu 2002 kandi amasezerano abandi bose bayateye ku mukomo ku gikumo maze muri iki gihe turimwo akaba ariko yashirwa mu ngiro na leta y'u Burundi. Dusaba yuko facilitation yofasha mu kuduherekeza mu matora y'2020 kuko irongowe na Mukapa kuko ari nabo ariko barasozera ibyo biganiro. Ariko tugasaba yuko ibi bintu bo birangiza kuko cyane n'abakazi bivumbura bakabihereza kuko twibirimo aho mu mutekano.
Nabo biruko ayo mashami yifuza ko ubumwe bwa Afrika bwogerageza nk'uko buheruka kubikora mu gihugu cya Central Africa aho aheruka kuboneka amasezerano ahuriwe ko na bose. Menshi mu mashirahamwe n'14 zashize umukono kuri urwo rwandiko yarafoswe mu gihugu ubakorera hanze ndetse n'abayarongoye barahunze igihugu harimo nka Force Focode Aprodash Akati Burundi Kosom urunani rw'amenyesha makuru UBG urunani rw'abashingwa manza bakurikirana ikibazo cy'u Burundi muri sentare mu makungu sepeyi na yandi. Gushika ubu nta nyishu barahabwa n'ubumwe bwa Afrika nk'uko babivuga. Bandikiye kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONI umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atwara akarere ka Yase na bagenzi we batwara Uganda, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo. Pierre Clavini Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Inzego zijejwe umutekano mu Rwanda zaratekamu abanyagihugu banyarwanda begereye umupaka w'u Rwanda n'u Burundi kabasaba kwirinda gukora ikintu cyaje cyose cyotuma bambuka bakaja mu Burundi. Umuyobozi w'ingabo mu ntara y'ubuseruko n'umuji wa Kigali General Mubaraka Muganga yari nageze aho abuza abo baja ushaka bageni canke abagabo i Burundi kubihagarika. Ni inkuru ya Asumta Kaboyi umwenshi bakuru ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda.
Kuva umubano w'u Rwanda n'u Burundi uziyemo agatotsi mu myaka itatu ishize nibwo bwa mbere inzego zishinzwe umutekano z'u Rwanda zibujije abaturage kujya mu gihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro cyaraye gihuje umukuru w'ingabo z'u Rwanda mu karere k'Iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali ari kumwe na guverineri w'iyo ntara, abo bayobozi basabye abaturage bo mu karere ka Bugesera bari mu mirenge hano imbibi n'igihugu cy'u Burundi guhagarika ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma berekeza i Burundi. General Mubaraka Muganga yarageze aho abwira abo baturage ko nibyo gushakana baba babihagaritse muri iki gihe umubano ibugo byombi utifashe neza
nta mpamvu yo kujya hariya hafi gushakana turabyemera uko urukundo ndirume n'umupaka ariko batubiye ko abahano bugesera n'uwo uko nyine mufite muhimira hafi mukabenguka urukundo navuze ko nta buzima nta bwoko nta mupaka ariko kubera yuko bari abavandimwe muri iyi minsi ari uko bimeze natwe dufite aho twakura abagenzi wenda abari muri icyo cyiciro cyo kujya gushaka abageni muhindukire murebe y'ibyaha niyo twahera mu ntara yacu uturere turindwi harimo abageni igitero rwose nta mpamvu yo kujya gushakira rero y'ibyaha riri ariko sinaje gutandukanya imiryango birumvikana nashaka kuvuga gusa ikintu kirimo cy'umutekano kubera yuko muri iminsi abo bantu batubereye abaturanyi babi namwe murabahobera cyane birenga kumva mwarasanira igihugu cyanyu cyitwa u Rwanda ahubwo mwajya kurasanira abasobu na ba nyokobu ubwo icyo gihe rero ni uguhitamo niyo mpamvu ibintu byo guhoberana n'abariya abaturanyi kugeza igihe bazava ibuzimu bakagira ubuntu mushatse mwaba mugabanyije akarenge kajya hariya nk'uko mwaba munagabanyije abo mwakiraga baza hano kuko baza bazanywe na byinshi bakaza kumva ko ari umukwe utazi ikimuzanye mugaca yamutwaye umuturanyi.
Uyu muyobozi yanasabye abaturage kwirinda kwigabiza ishyamba rya gisirikare ririga ko mu karere ka Bugesera ku mpamvu izo arizo zose. Jenerali Mubaraka Muganga avuga ko iri shyamba rishobora kwifashishwa n'abagizi ba nabi ariyo mpamvu ari we wese uzarifatirwamo atazihanganirwa.
Uyu munsi twaje kubaburira ikibajyana muri iri shyamba icyo ari cyo cyose ntabwo cyemewe yaba ari ugutashya inkwi zimwe muvuga ngo ihene yatarabutse ubwo mvuze ko uboneka kongera kuboneka muri iri shyamba tuzabifata nk'urugomo ntabwo tuzamwihanganira kandi mbabwize ukuri nk'umuntu uyobora ingabo ntabwo tuzafatira muri iri shyamba ngo tujye kumuha polisi ngo polisi ijye kuruha tuzajya tumusiga aguma ahangaha tumaze kugira abasirikare babiri bakomerekera hano babatemye n'ubu bari Kanombe. Icya kabiri ni uko iri shyamba riragenda rigakora ku Burundi bariya abaturage mwagize abavandimwe kurusha no kuba abanyarwanda kuko rero mubikora mutashya mukora ibiki nuko n'abariya abaturage babembye bashobora kuza bakabikoresha bakajya kumva tukumva bivugirije ko bari ku biro by'umujyi wa Bugesera bahashyize idarapo ntabwo rero muzatuma bacamo ngo baje gutashya inkwi umwe babiri tujye dushidikanya isura n'umunyarwanda uriya n'uriya muntu wabembye oya nuko muri turekera ubwo tukumvikana dutyo.
Ku ruhande rw'abaturage begereye umupaka w'u Burundi benshi bemeza ko batakerekeza mu gihugu cy'u Burundi ahubwo usanga abarundi aribo bambuka.
Ntabwo nshobora kwambuka i Burundi kuko ni ahantu mbega n'abantu usa nk'aho batagira amategeko
ngamategeko y'u Burundi ubwo ntabwo uri umunyarwanda ubwo uri umurundi ntiwe yagiye i Burundi ubwo ni ukuvuga ngo uba muturanye mubitanye amakimbirane akakubwira ati ntuzongerere mu rugo kuko akurinze kujya mu rugo rwe nawe wamurinda kuza mu rwabo.
Kutajya mu gihugu cy'u Burundi natwe turabibona ko ari abanzi bacu nta mpamvu yo kujya gusanga umwanzi kandi umureba.
Kujya mu gihugu cy'u Burundi ugiyeyo aherayo kuko abarundi batumariye inka ahangaha barasahura abarundi ntabwo tugenderanira nabo ahubwo abarundi bo nibo bazino ariko twebwe nta munyarwanda ujya hakurya i Burundi wa.
Hagiye gushira imyaka isaga itatu imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi ijemo igitotsi cyatangiranye n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD rigenye perezida Nkurunziza kuzarihagararira mu matora ya bibiri na cumi na gatanu. Hakurikiyeho imyigaragambyo yabaye hirya no hino yaje kuvamo impunzi nyinshi z'abarundi zahungiye mu gihugu. U Burundi bwagumye buvuga ko leta y'u Rwanda iha inyigisho za gisirikare urubyiruko rw'abarundi rwahungiye mu Rwanda ariko u Rwanda rukabihakana. Ibi byatumye ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi busa nk'ubuhagarara. Leta y'u Burundi ihagaritse ibicuruzwa cyane cyane ibyiganjemo ibiribwa byavaga i Burundi bije mu Rwanda ndetse bigabanya n'urujya n'uruza rw'abaturage. Icyemezo cyo kubuza abanyarwanda kwinjira mu gihugu cy'u Burundi kije gikurikira igiherutse gufatwa na leta y'u Rwanda kibuza abanyarwanda bose kongera gusubira mu gihugu cya Uganda. Leta ivuga ko abanyarwanda iyo bageze muri icyo gihugu bahura n'ihohoterwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo, Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisi. yisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ishiramwe initiative e changement libona kubukene bw'indongozi za karorero ari cyo gituma igihugu Burundi kibandanya gisubira inyuma mu bijanye n'ubutunzi Saturne icyo yemereye arongoye iryo shiramwe yemeza ku burongozi bwiza ari bwo bwonyene buzotuma igihugu gitera imbere n'inkuru ya Harimonzimana umunyesha makuru w'ijwi ry'Amerika ibujumbura mu Burundi
Nkuko umugambi w'igihugu ugira kabiri ujeje kugwanya ubukene SSLPD ubimenyesha igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bikenye ku isi kuko abantu barenga ibice 60% mu Burundi bugarijwe n'ubukene ishyirahamwe Initiative Echangement Burundi tugendere ubuntu ribona ko mu gihugu kubura uburongozi bwiza arico gituma ubukene budahera icyo nico catumye ritunganya inyigisho zijanye n'uburongozi bwiza ku munsi wa gatatu Saturne icyo yiremeye arongoye iryo shyirahamwe atanga akarorero k'abanyuruzi byari guteza imbere umunyagihugu
ugasanga umuntu afise amazu 12 baba mu gute konzi ko umuntu amucumba kimwe imidugu munani abantu bakabanga zambe harinde babita amasiya itore vyibonye vyose none ufise imwe zibiri icyo ne zikwivuze imidugu umwe ibi wenda uyi imidugu 5, 8, 10 kandi urumva ni yavuye mu kudatunganiriza umunyagihugu muhe ivyo ategerezwa kuronka
uyarongoye initiative echangement abona ko indongozi zategerezwa gushira imbere inyungu z'umunyagihugu kubwira iterambere rishikire bose aho kuguma mu mugwi muto w'abantu
umuntu yomenya ko mu burongozi bwe ari karagira atabwikorera abukorera abajejwe abanyagihugu akamenya yuko ivyo akora byose arazishinga nuko umunyagihugu aronka ivyo afungura aronka ivyo yambara aronka ahaba yigisha abana ashobora kwivuza eka mbere no kwidagadura ivyo rero byofasha gutse umuntu ha gukora yiha akabanza kwiyumvira yuko n'abanyagihugu bakeneye kuronka ko muvye ari karakora
umuhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza yatanze inyigisho ku migwi itandukanye y'indongozi harimo abanyamigambwe n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike abona ko iby'ubwo burongozi bigoyagoya mu Burundi Anise Mahoro avuga ko hamwe abatwara Burundi bo kwisunga ibyankenerwa biranga uburongozi bwiza byotuma igihugu gitera imbere
ari ubushobozi ubwenge kumenya kumviriza kumenya kuganira kubona kure akabona hakwiye gushikana abo atwara hanyuma akamenya ingene yoshikako kubishikako rero bisaba kumenya ahagenda ca kandi ahagenda bisabikanya nabo bisangiye abisabikanya nabo bose ariko aratwara niho abari kwakora murimo w'umutware mwiza umutware mwiza rero agerageza gukuza abo bari kumwe kandi akanabashinga ibintu nawe abona ko ashoboye kugira ngo umunsi atobariho abo bari kumwe bose babashoboye nk'ibyo nawe ashoboye
ishyirahamwe Parsemer yamagarira abarundi guhindura ingendo kubwira abashike kwiterambere rirama mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa kane ryashikirije ko ribabazwa n'uko igihugu cy'u Burundi kiguma kironka ikibanza cya nyuma mu bisata bitandukanye Faustin Ndikumana arongoye Parsemer akabona ko hamwe ingufu zoshyirwa hamwe u Burundi bwosubirana ikibanza kibereye mu by'ubutunzi
Bega tuzobananya tukuma twaba mu nduru turyanira mu gihugu gifise ingorane ari cyane mu bintu byinshi ubwo niko byategeza kuba bimeze turakwikubita gashire mu byambere biduhanze turakwikubita gashe simbeza ko ico kibanze cyo twari tubereye mu gihe twushira ingufu hamwe turavye n'ubutunzi kama Imana yaduhaye
Banki y'isi yose mu cegeranyo cha doing business yashize habona mu mpera z'umwaka wa 2018 cerekanye ko Burundi buguma busubira inyuma mu by'ubutunzi Ejo cegeranyo cemeza ko abarundi benshi batunzwe n'amadolari y'abanyamerika 300 ku mwaka mu gihe mu bindi bihugu bigize Afrika yo munsi ya Sahara abantu bakoresha amafaranga make bakoresha ayangana n'amadolari y'abanyamerika 600 ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Tuti mwese mkunda radio hizgu ya Amerika vigano ya tuwateguri imu wakakanya wigaru kuinga. Tuone ukanda kanya kukushimila engineer ya adufashe mwinga bugizi uma. Hamuna Fatu Kalala ya adufashe kwegeranya vigano ya tuwateguri. Kuni mikro mwalikumuna Federica Mwunikije. Makuna yuma ashikejwe na Aloiza Bigirimana. Mwana koze kutu tagamatuki tulabifurije ama horo numusi uiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.